Urugendo ruja muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane ugaruka i Bujumbura no mu bindi bisagara bikuru bikuru bigeze Burundi. Amakuru ijwi rya Amerika rifise akemezwa n'ishyirahamwe rirwanya urudandazwa rw'abantu ONCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bitanu buririra indege i Bujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe. Ibyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu atatu aheze. Igipolisi cyatangaje ku gitewa makenga niyo nzira kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu batatu cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ibyo bihugu harimo na Serbia. Vyemezwa na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu.
Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga babahenda yuko bazoca barunka muri ibyo bihugu barafise n'ibigo ngo abaheramwe inyigisho mugabo hari abandi bababwira ko babajana mu bihugu bya Buraya ngo bakinjira muri Serbia ngo bakazoruhukira mu Bubiligi. Naganda bamenyesha ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni indwi na cumi na zitatu z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira hari abagurisha amatongo, hari abagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira. Ubu ngo basigaye bamara indwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ibyo bihugu. Ubu rero aho hageze igihe cy'imbeho n'abapfa barapfa.
Abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'Uburundi na Serbia yasubiwemo n'ibyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka. Ayo masezerano yasiguwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira pasiporo y'Uburundi n'iya Serbia gutembera muri ibyo bihugu bibiri ataruhusha rwo kwinjira mu gihugu kimwe canke ikindi bita visa arinze gusaba. Ubu Uburundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeka inyuma yutwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira yamara bavuga ko izitanye. Uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro.
Nje sinaraye no muri Serbi, uri muri Serbi ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosni maca mufata imodoka igaca ibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosni mugaca muva muri iyo modoka mugaca mugenda n'amaguru. Rero urwo rundi rugendo rusigaye niyo waba uca wumva muca mu mashamba tugacuraba muri kasi tugacuraba ikindi gihugu gicurikira ni Croatia. Mucamusubira kandi gufata imodoka ikaca ibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosni na Croatia. Muca mwinjira muri Slovenia nkuko nirinda ababwiye. Uva Serbi imeze nk'inzira, ibyo imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu.
Bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi ahandi naho bagaca mu mashamba. Hari uruzi rumwe bajabuka, umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka. Yongera ko kw'abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosni, Croatia, Slovani, Ubutaliyano n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'Ubufaransa, Ububirigi canke Ubudagi. Batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka 50 hatabura na batanu bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa. Ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise, batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza. Ivyo vyatumye ishirahamwe rirwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu Kinyegero ONCT Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo. Maitre Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryigenga kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika.
Twarasanze nko ku wa gatanu w'indwi iheze abarundi n'abarundikazi bashika 200 barashoboye kugenda muri icyo gihugu cya Serbia. Ishyirahamwe ONCT Weton Frere ryarabajwe cyane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu byerekeye urugendo baba ariko baragira, bamwe bamwe muri bo no gupfa bagapfa. Ishyirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'Uburundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe
ikinyamakuru rari bracandikegwa mu bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuru 8 mu kiringo camezi 3 aheze gusa ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia barimwo n'abanyarwanda abakongomani abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akareka Afrika y'ibiyaga binini leta y'u Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'Iburaya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe Pierre Clavenyunkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.